This is VOA in Washington. It's Sunday morning in East Central Africa. Stay tuned for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turatangurira ku makuru inyuma y'amakuru turabashikiza ikiganiro tujahe. Mu gice cya kabiri nimutangwe na cya kiganiro dusangira ijambo mukunda cyane kiza kurangira isaha 12 n'igice zo mu gitondo. Kaze muri sanze kuri radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele niyo ngabo kandi waramutse neza abatwumva namwe ndabasuhuje bwakeye kuri mikro hani Washington n'Etienne Karekezi. Amakuru avugwa ku isi duhere muri Brazil. Mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu cyiciro cya kimwe cy'umunani cyatangije kuwa gatandatu, amakipe abiri ya mbere amaze kurusimbuka. Ayo ni Brazil na Colombia yarayabonye tike yayo gukomeza muri kimwe cya kane. Mu mukino wa mbere wahuje Brazil na Chili ejo kuwa gatandatu, Brazil yatsinze Chili bigeze kuri za penalty bikomeye cyane, aho Brazil injije 3 Chili injiza 2. Umukino wose minota 90 wari warangiye amakipe yose yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe. Minota 30 yongeyeho nta cyahindutse, byakomeje kuba kimwe kuri kimwe. Igitego cya Brazil kinjijwe na David Luiz ku minota 18, naho icya Chili kinjizwa n'uwitwa Alex Sanchez ku minota 32. Mundi mukino waraye ubaye, Colombia yasezereye igihugu cya Uruguay iyitsinze ibitego 2-0. Ibitego byombi bya Colombia byinjijwe na kabuhariwe wayo James Rodriguez, kimwe mu gice cya mbere, ikindi mu gice cya kabiri. Uruguay yakinaga idafite kabuhariwe wayo Luis Suarez wahagaritswe na FIFA kubera kuruma umukinnyi w'Umutaliyani kwa kabiri. Nubwa mbere kandi mu mateka y'umupira w'amaguru Colombia ibona tike gukina muri kimwe cya kane cya Mundiali. Uyu munsi ku cyumweru Ubuholandi burakina na Mexique, naho Costa Rica ikine n'Ubugereki. Tubibutse kandi muri cyiciro no gutsinda ikipe itsinzwe irasezererwa, iyo byanze bajya kuri za penalty. Umukino wa nyuma tubibutse ni tariki 16 ukwezi kwa 7 gutaha. Igisasu cya bombe jo kwa gatandatu cyaturikiye mu nkenyo z'umurwa mukuru wa Syria Damascus mu karere kagenzurwa n'abarwanya ubutegetsi, cyahitanye abantu babiri gikomeretsa abandi benshi. Ababyiboneye bavuga ko iyo gisasu cyasandariye mu isoko ririmo abantu benshi ryahitwa Duma. Ntabwigeze avuga ko ari watezi iyo gisasu. Umutwe witwa ISIL mu magambo y'icyongereza ukorana na Al-Qaeda hamwe n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bwa President Bashar al-Assad ifite ibirindiro muri ako karere ko mu rwa mukuru wa Syria. Umuntu ushinjwa kuba yari ku isonga y'igitero cyakozwe kuri konsula ya Amerika i Benghazi muri Libya ejo kwa gatandatu yitabye urukiko rwa hano Washington ku byaha by'iterabwoba yashinjwaga. Uyu mugabo Ahmed Abu Katala yavuze ko ari umwere. Mu minota 10 urubanza rwaje rwamaze, uyu Katala yashinjwe icyaha cy'ubugambanyi mu guha inkunga y'ibikoresho abantu bakoresha iterabwoba. Ibyo byavuyemo urupfu rwa ambasaderi wa Amerika Christopher Stevens n'abandi banyamerika batatu tariki 19/9 umwaka wa 2012. Icyaha Katara ashinjwa gihanishwa gufungwa burundu. Guverinoma ya Amerika iteganya kuba yatanga ibindi birego bishobora kujyana ku gihano cy'urupfu.
Turamushimiye mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza. Tubibutse ko muriko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya waca kiganiro tujahe dutegurirwa na bagenzi bacu bari Bujumbura mu Burundi.
Ujahe.
Ujahe. Mbega nyine tujahe.
Inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere. Tujahe mu gishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije Gwaruka namwe mwese bakunzi b'ikiganiro tujahe kugira ngo igikorwa cyose turangura gishobore gutera imbere ugutegekanya umwanya wo kukirangura ni ngombwa ivyo bidusaba kwiha ikiranga misi cy'ukugene tuzokirangura tukongera tukanacubahiriza abafise uburambe mu bijanye no kwikorera ivyabo bavuga ko niyo ikiringo cy'umwaka kirangiye itwararikana ntajyo ukugene bagiye kuzotegekanya umwanya wo batuma binjiza inyungu nyinshi badasohoye uburyo bw'amafaranga y'umurengera kimwe mu bituma abantu bahomba mu rudandazwa n'ubushobozi buke bwo gutegekanya umwanya w'ivyo bakora iburo ry'akazi karamba cyo kimwe nigabanuka by'agaciro k'ifaranga ryacu byatumye biba ngombwa kw'abantu na cane cane ugwaruka bikorera ivyabo ku giti cabo atawurinze kubashinga ijisho iyindi ngaruka yabaye gukora ubutsi bubiri canke burenga kugira ngo bashobore kwibeshaho abanyamitahe bakunze kwibagira ingaruka nziza zo kwiha umwanya ukwiye wo kurangura akazi kabo muri rusangi iterambere rya none mu bijanye na informatique na internet ryatuzaniye amaprograme yorosha rikananyarutsa ituma tumanako ry'amakuru mu gushikira abo dusangiye imirimo abagenzi bacu canke abo tugurako ivyo dukeneye icyo twomenya nuko ubukerebutsi dukoresha nuko data umurongo mu ruhererekane rw'abo dukorana arico kizotuma dushimisha abaguzi bacu ivyo dukora bigahurumbirwa na benshi gusumbiriza mu kiganiro cacu cy'uyu munsi turabira hamwe ukugerugaruka gukoresha umwanya wago kugira ngo rushobore kwiteza imbere mu byo rurangura kuri micro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu tujahe ari naco rwanyu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro bitandukanye vy'ugwaruka mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati twatunganya gute umwanya wacu kugira ngo dutere imbere mu vyo dukora ngizinyishuba muha
nuko umujene wa wese ategerezwa gushiraho ikirangamisi ciwe ibyo ashobora kurangura mu ntumbero yuko adashobora gutakaza umwanya kusahusa
umuntu wese aritunganya akapanga gena kwa rivyo bintu asiga ibindi byose bica byoro
turategura nk'imigambi hamukavuga ati jewe muri iyi ndwi cyangwa mu mezi angana uko integekanya kuzoba nakoze ati ibi nibi hamukacukurikiza uwo mwanya rero uba wiyihaye
kunda kubibona mu gisagara cha Bujumbura aho sanga amamangazine atari make ahengera isaha zitandatu agaca yugara ariko ayo masaha nyene ni habantu bavuye ku buzi bwabo bari guhita baragura ariko mu bisanzwe umuntu ntiyoreka kuruhuka ariko ikintu cyose kikabera mu mwanya wacu
umuntu akaraba bivanye n'ibindi bikorwa basanzwe akora akavuga ati iki gikorwa kanaka nza kugikora umwanya ungana no gushikubu hanyuma akavuga ati kinacho nda kugikora umwanya gushikubu ko kenshi usanga dusana n'ubucanga canga ibintu ariyo mpamvu usanga umuntu adashobora kubona aho ashobora gushika ku kintu kanaka
inyigisho zihabwa abakozi na cyane cyane mu bijanye n'ubuhinga bwa none internet ni kimwe mu bituma ishyirahamwe ryunguka umwanya urifasha kugwiza umwimbu kukaba nkako zitanga ubushobozi bwo gukora neza kandi mu mwanya muto igikenewe muri vyose nuko amatugira urutonde rw'ivyo dukora ku munsi ubwo nago goshira imbere ibihambaye kandi vyihutirwa gusumba ibindi ico tutokwibagira n'ugutegekanya umwanya ukwiye ku gikorwa cyose cyo kimwe nakanya ko guhema hagati y'igikorwa kimwe n'ikindi ico bidufasha n'ukutama twasubije inyuma ivyo twakoze uno munsi canke ngo twite ko ishavu ry'uko twama dufise ibikorwa vy'umurengera kugira ngo twumve neza ibijanye no gutegekanya umwanya wacu mu byo dukora tega amatwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagize mu gwaruka no mu bagwiza tunga batandukanye Diane ijambo ni gwawe
aha ni mu ubanza bw'ubugeni mu nyakabiga ya mbere mu kibanza la vision. Rugwegwe Jean-Pierre niwe ajejwe ubuhinga bwo gushikiriza abashitsi bahire indirimbo zituma banezerwa. Hambavu y'uwo murimo arangura cyane cyane mu mpera z'indwi, asanzwe ari n'umwigisha ku ishure ry'imyuga yo mu nyakabiga, akongera akaba ari nyenera umwe mu birabo byo mu Maramvya ku nkengera z'igisagara cya Bujumbura. Nkuko abitumenyesha, ari mu mwaka urangiza amashuri ya kaminuza mu bijyanye no gutumatumanako. Ugutunganya umwanya w'ivyakazi kubafise imirimo myinshi bifatira ku bikorwa nyamukuru byo ku munsi kandi batigengamwo. Ariko rero birashika ko umwanya wo kurangura ubundi buzi ubura nk'uko Rugwegwe Jean-Pierre avyiyemerera. Mu gihe ugwaruka rufise imirimo myinshi ituma gwibeshaho, ni ngombwa ko gwitunganya mu guha igikorwa cyose umwanya wacu. Aloyiz ndi mu ruvugo n'umusore asanzwe akurikirana ugwaruka gwikorera ibyago mu runani rw'amashirahamwe yo kwiteza imbere Reja, akongera akaba n'umuvugabutumwa mu isengero Ministère La Fontaine de Golgotha. Atubwira ingene atunganya umwanya wiwe.
Kubikorera rimwe umwanya umwe ntibikunda, ariko igikorwa cyose ndagitunganiza umwanya, ngirinda kugicererwa ko byose ndabona ndiko ndabikora neza. Mu bisanzwe igikorwa cyo gusenga kirafise iminsi tugikora, ariko kubera iki gikorwa cy'akazi njamvuga ntireka nshira imbere aka kazi.
Ubukene bw'imiryango ugwaruka ruvukamwo butuma rutarataza hirya no hino kugira ngo ruronke ibisahiriza mu kubaho kwabo. Aha twovuga nko kuriha amashuri ya kaminuza canke ukwikenura mu tundi tuntu. Iyo niyomvo yatumye Barumbanze Siriyake akora akazi kizamu kandi ari umunyeshure. Uguhembwa intica nikize nako nyene ni intandaro yo kurondera ubuzi bubiri canke burenga. Umushahara w'ubwarimu Jean-Pierre Rugwegwe ntiwoshoboye kumutunga iyo atikora ku miziki yo mu manza hamwe n'ubunywero yashinze. Mu miryango imwimwe igizwe n'imfuvyi, abana bakuru nibo baronderera batoyi babo kugira ngo babeho. Jean-Claude Sabimana asanzwe ari umunyeshure, vyongeye nawe nyene akora akazi ko mu miziki. Atwiganira ingene ahora vyifatamwo.
Ibintu bimwe bimwe nije ndabikora nko gufungurira abatoyi banje n'ibindi byankenerwa byo kwishura ibyabo. Kugira tubangikanye ubwo buzi vraiment biratugora, turaruha ariko turabikora ku bw'ubuzima nyene.
Ukudatunganya umwanya neza bifise intambamyi ku bafise imirimo itandukanye. Hamwe n'ukutayirangura neza ku banyeshure bituma barisiba. Uko niko bihora bigendera Jean-Claude Sabimana. Ubusuma nibwo bwama bwashikiye ntunzwe n'Imana Jeanne Pomusene kukutama hafi y'abakozi biwe mu ishirahamwe ryo kubarira. Abakoresha twaganiriye batubwiye ko uguha akazi abafise iyindi mirimo bigira ingaruka mbi ku mwimbu w'ishirahamwe. Hamwe barasiba, ahandi ntibashira umwete ukwiye mu kazi nk'uko tubishikirizwa na Nisabwe Leonidas nyene adiko ishirahamwe ryandikisha amarangi ku bintu bitandukanye. Ivyo bihora bishika nk'iyo yatsindiye amasoko menshi. Tumwumvirize
ko hari akazi baza akazi kenshi ku munota wa nyuma. Twebwe nko ngaha mu buzi mwe n'ubwo kugira nk'abakozi bakeye ba permanent abandi nabo benshi ugasanga ubangajije akazi kabonetse, abo nabo kenshi usanga utabafise ku ruhara cyane, abo ni babandi ushobora kubitega ntibaze cyangwa akazi bagatera hagati. Si benshi bavugisha ukuri ngo usanga icyo gihe rero nshaka guteranya n'abakiriya kubera ibyabihe wa wemeye ntiwubishikeko.
Ugutunganya umwanya wacu iyo tujejwe imirimo myinshi birakeneye ubumenyi. Ivyo tubibwirwa n'abamenyereye inyigisho zo gutunganya amashirahamwe. Abamaze kugira ivyigwa bene ivyo batubwira kandi ko byabazaniye akarusho. Patrick Ntiranyibagira yemeza ko yamenye ko iyo ubuzi bubiri buhuriranye atoramwo agahambaye. Ukwitwararika ikirangaminsi cy'ivyo dukora ku munsi ni nkenegwa kugira ngo dushike ku ihangiro ryacu. Iyo niyo mpanuro itangwa na Ndayikengurutse Eric ajejwe itunganywa bikogwa rya misi yose mu runani Reja kigisha ugwaruka kwitunganiriza ubuzi. Ukuruhuka ntitwovyibagira mu iringanizwa ry'umwanya wacu nk'uko Eric Ndayikengurutse abandanya bivuga. Akamaro ni ukwikingira indwara zo kwaduka bivuye ku buruhe burengeje. Naho twofata ibihambaye birakenerwa ko udukogwa duto duto dutuma tubishikako turonka umwanya natwo nyene. Twumvirize Eric Ndayikengurutse.
Tufata inkuru avuga ati je nshaka kwiga no he diplome yisununuye. Ateza kwiga kandi kwa kumera badashaka kumurihira amahera muhira agateza gukora kugira yirihire. Kuma ni ibintu bibiri. Ibyo bintu bibiri nibyo ateza kwiga kungene yosha kwipanga kujya tacici kindi. Nubwo ari gikomeye nuko uyumvira ikintu kikurugamba gushikako ugacuraye ibikorwa bijanye hamwe ibikorwa kacubishira mu mwanya. Kuko kimwe kidakozwe gusanga ikindi gidashobotse.
Itunganywa ryiza ry'umwanya ritumanye ne ishira hamwe aronka inyungu nyinshi akanahakura ubumenyi.
Urakoze Diane Ndonse kuri ico kiganiro n'amajwi wadutororokanije. Tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kati ishaka n'umwete bituma ubukene buhera.
Ubukene singwara ishaka n'umwete. Abatowe mu makomite yo kugwanya ubukene. Ubukene singwara ishaka n'umwete. Abatowe mu makomite yo kugwanya ubukene.
Twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari tujahe cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turamutse tuganira ibijaye n'itunganywa ry'umwanya mu kazi kacu kamisi yose. Abamaze gutera imbere mu mashyirahamwe kwiteza imbere baduhanura ko tutofata icyarimwe ubuzi bwinshi cyangwa bunyuranye. Birakenewe ko umwitwarariko wacu utumbera ibizanira inyungu ishyirahamwe ryacu. Nta gufata umwanya wo gukora ibidakenewe no kwisunga ibidatuma akazi kacu gasubira inyuma. Ivyo rero bidufasha guhindura imyitwarire y'ubuzima bwacu. Guhera mu gatondo twavyukana umwizero mwiza kuko umunsi uza guhera twaranguye ivyo twategekanije. Kugira ngo twumve neza ibijanye no gutunganya umwanya wacu mu byo dukora mu ntumbero yo kwiteza imbere, tega amatwi ikiganiro twagiriraniye n'icegera cy'urongoye ishyirahamwe BBN asanzwe ashinzwe igisata cy'inyigisho mu bijanye no kwishingira ubuzi. Christian Nibasumba aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Utunganya umwanya ni ikintu gihambaye cyane ku muntu ikorera itwiwe ndetse n'umuntu ari we wese. Bigufasha cyane cyane gushika kwihangira uwe wihaye, kumenya icyo ushaka gushika ko haba mu mezi abiri, mu mezi atatu, eka ndetse no mu myaka. Umwanya urumva utawutunganije neza ushobora kwibaza ko ufise iminsi n'iminsi imbere yawe, ariko ugasanga iyo minsi irakujyanye atacushitse.
Umuntu koko yikorera nk'ivyiwe akaba akora ubuzi butandukanye, biramworohera kugira ngo ashobore gutunganya umwanya wiwe kugira ngo ibyo bintu byiwe yikorera ashobore gutera imbere.
Ko bitamworohera ni ibintu bisanzwe cyane, turabitahura rwose, kuko umuntu yikorera ibyiwe ahamagarwa na byinshi. Ahamagarwa n'ibyo byiwe nyine, agahamagarwa n'umuryango, agahamagarwa n'abagenzi, agahamagarwa n'ibintu byose bishobora gutuma yibagira gushika ku ngingo yihaye. Icyo rero duhimiriza hano kuri BBN ni uko dusaba abagwiza tunga abantu bose bikorera utwabo kumenya gupanga umwanya wawo mu kugabanganya mu mice ine. Hariho ibintu usanzwe ukora twita urgent, ni ukuvuga ibi bintu bisaba ko birinda gukogwa buno nyene. Hakaba n'ibindi bikorwa bya kabiri byitwa ibikorwa important, ariyo bihambaye. Umaze kumenya icihutirwa n'igihambaye, rero bica bigufasha kumenya icihutirwa n'igihambaye, igihambaye ariko kitihutirwa, cyangwa icihutirwa ariko kidahambaye.
Muri ivyo vyose rero ni iki kica kiza imbere kindi?
Urumva bigaruka kuri wa muntu nyine ariko aripanga umwanya. Umaze kumenya uti iki uko ndakizi nkwiye kugishira mu bintu vyihutirwa kandi bihambaye, ivyo nivyo vya mbere umuntu bakwiye gukura mu nzira, kuko bifise akamaro haba mu vyerekeye umwanya kuvuga bibera ibintu byihutirwa kandi cyane cyane n'ivyo bintu ntivyihutirwa gusa ariko bizogufasha gushika kuri za ngingo wihaye
mbega none ibintu bijanye no gutunganya umwanya ku muntu asanzwe yikorera ivyiwe bifise ingaruka izihe nko kubaguzi kubamwitura
nk'umuntu afise restaurant ahantu abantu bafungurira ariko akabasanzwe akora mu kazi y'abakara leta canke ahandi amaze kumenya kwipanga neza akamenya ati akazi nsanzwe nkoramwo ntacyo nsize kiriko kirapfa agataha umwanya mwiza agakontorora abakozi akaraba ibyinjiye akaraba ibisohoka ni ibintu bisanzwe cyane ko abaguzi abakiriya biwe bazoza bamuhurumbira kuko bazoshika basanga ari hari bazoshika basanga yiyungunganije bazoshika basanga ikibanza yagiteguye kurusha mbere wa wundi aguma ku kazi ugasanga yagumye ku kazi umwanya munini hariho umwibutsa mu Cyongereza bavuga ngo work is not somewhere you go it's something you do ngerageje gusigura mu Kirundi akazi sahantu tonda akazi numwimbushitse kushora kuzuka hamara amasaha abiri ukingunganya neza kurusha wa wundi amara umunsi wose ariko umwimbu atari cyo kimwe
duhi jambo umutumire Pierre Claver Ndumwami ndabaramukije mubona twatunganya umwanya wacu gute kugira dushobore kwiteza imbere
hanini igihugu cy'u Burundi nimba kidateye imbere nukubera ko umwanya udakoreshwa uko bikwiye usanga duta umwanya mu bintu byinshi bitagira akamaro umwanya rero ni ikintu gihambaye cyane umunsi urimo amasaha 28 kenshi usanga uwo mwanya tutawukoresha neza ugasanga twacerewe muri byinshi ugasanga ibyo ari gukora ntiwabihejeje ugasanga urabiraje kubera yuko utashoboye kutunganya neza ugasanga wataye umwanya uri ku telefone uri gutera inkuru ugasanga bimwe wari gukora ntubihejeje
kutubahiriza none isango umuntu aba yahanye n'abandi byo bahari cyo byo none mu iterambere giwe
aha mu Burundi n'ukuri isango ni bake bayubahiriza utubahiriza isango rero utaye umwanya w'iwawe mugabo utesheje n'abandi
umuntu asanzwe yikorera ivyiwe nawe kudatunganya umwanya neza hari co bimwicira mu kazi kiwe
iyo fate urumuntu ashona bajya bita abafundi uzosanga bajya abafundi ubashiriye ikintu bakubwira nzogikora ejo uzogitora ejo canke ya ejo ugasanga arakubeshe kubera yuko atamenye ingene atanga isango aravye akazi afise iyo rero wikorera ivyawe n'ukuri ikintu cy'umwanya ni ikintu gihambaye cyane ukwiye gufata runtu namaze kubona mu bindi bihugu nko muri Amerika iyo ugiye gukoresha ikintu bakubwira bati urazogitora mu minsi 3 canke 4 canke 5 bazi neza ko icyo kintu kizoba caheze niyo rero ugiye kugitora ugasanga caheze birakunezera
muravye amasaha akogwa hano mu Burundi mubona leta ishobora kugira uruhara mu buryo bw'ingene abantu botunganya umwanya wabo
leta ifise burya uruhara mu bintu byinshi ahubwo leta iguhaye umutekano izo gatuma ushobora gukora ijoro n'umutaga aho n'uruhara rwa leta leta ishizeho inyigisho uhimiriza abarundi uhereye n'ukuri umukuru w'igihugu n'abashikiranganje biwe bwa ngo umwera ubibukuru gakwira hose uzurabe iyo abantu bazi ko umukuru w'igihugu adaceregwa kumushikiranganje adaceregwa nabo nyine baca bafata iyo ngendo bakayigendera ko bakubahiriza amasango batanze ibyo rero ni ibintu byigishwa leta ishizemo uburyo bwo kwigisha abantu yuko umwanya ari ikintu gihambaye ariyo nkomoko y'iterambere
subise nkota mugubati agateka tasina munuko bakirizwa
nubunyene dusubire tumira mate mukumviriza karo karirimbo katubwira ko ubukene atari ingwara
utsimatare mu gihugu cyose umwiko ni nyundo bihabye ikibanza kimere ubukene si ingwara shaka n'umwegete ubukene buhera abatowe mu makomite yo kurwanya ubukene ubukene si ingwara shaka n'umwegete abatowe mu makomite yo kugwanya ubukene
dusubire duhi jambo umutumire Picravel ngaha mu Burundi hari ingorane y'ubukene butuma abantu bafatikanya ubuzi bwinshi mbega abakoresha barakwiye gukoresha abantu nkabo kandi hari benshi batagira akazi na kamwe
byo gukora ubuzi bubiri canke butatu ntibiri ngaha mu Burundi gusa buriya umukoresha arinza arondera umukozi akoresha amasaha abiri canke atatu naho nyene aba yaharuye akabona yuko atofata umukozi umunsi wose kana mukeneye amasaha abiri fate ari nk'umuganga arashobora gukora kuri bitaro bii agakora ku mugoroba ku bitaro biriya kana abakontable nabandi n'ukuri ivyo o nibisanzwe rero akazi gatangwa n'umukoresha iyabonye ico akeneye gukora akaraba nawe nyene n'ico asohora kugira ngo ntahombe
ugaruka rukora ubuzi bwinshi mubona gotunganya umwanya wago gute kugira ngo rushobore gushimisha abakoresha babo kandi bongere baronke umwimbu mwiza mu byo bakora
nta kibuza ko ushobora gukorera abakoresha benshi bivanye ne wewe nyine wipanze n'ukuri kwicara ahantu hamwe ngo umukoresha numwe ugasanga uhembwa kuri ubu intica ntikize muhomba mwese usanga wa mwanya wapfuye ubusa naba nk'umuri leta n'ubu abakozi ba leta baraho benshi birwa bicaye kandi bari gushobora gukora ikindi ugasanga rero leta ikoresha abantu benshi kuri ubu idakeneye kandi ugasanga nyaba abantu bahembwa make ni wa mwanya rero abantu badaharura
akajambo kanyuma rero mugatekerere ugwaruka
iyo ugiye gusaba akazi kenshi umukoresha atinya ko yoguhemba ukwezi kosi agasanga byo muzimba gena umubwira uti jewe naho nzokora amasaha abiri cyangwa amasaha atatu cyangwa umunsi umwe mwiyinga bizoba bikwiye uzompembera ico hanyuma uwo wundi mwanya ukoresha ikindi ndamaze kubona rero bikora tera imbere ni byiza n'ukuri harabugwara gusanga n'umunsi yakoze iki ugasanga ari ku ishuri ku mugoroba arayizamu cyangwa agiye gukora mu restaurant ntikimubuzire yuko abikora byose bigashoboka mugabo bivangene wewe nyene n'ukuri witeguye
Cyclave ndumwami ndabakenguruki
urakoze nawe
turi ko dusozera kino kiganiro cyanyu tujahe cyuyu munsi ariko ya mpamba nitwayibagiye nye ni mpamba uyu munsi avuga ati
Samaya mbavyutse Simon nuso nkabageze ku kazi mu kazi ka misiyo se nkabesanzwe nkora kazi ku cameraman nafashe umwanya wo kuvyiga kandi byarangoye nafata projecteur nkafatira abandi bantu ariko bafilma mu manza haye mananje hagere igihe baze barangisha nza ndafata bike bike ndamenyera nkorera abantu kagumye baguma ko ubu rero nkaba nashuye kwiyunganya ndakora ibyo wanje ndafisa gati jo do montage ndashima kubona uko biri uyu munsi
mpamba niyo duce dusozerera ko kino kiganiro tujahe shimire mwebwe mwese kuvyumvira mwashikirije nibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije mufise ico muterera canke mutwunganira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mwijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 934 77 canke 79 188 713 canke kuri 79 153 ubusa 74. Bagenzi banje Diane Ndonse yatororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaranagihagarariye ndabashimiye Alain Yves Irankunda nari kumwe kuri mikro ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
hari umwizero
ego cyane ni mu kiganiro tujahe mwe ko mushikirizwa n'ijwi rya Amerika
Juti mwese mubandanya kumviriza radio y'Ijwi d'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni saha 12 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ni umwanya waca kiganiro dusangire ijambo mukunda cyane.
Dusangire ijambo. Mwaramutse nshuti mwese mukunda kiganiro dusangire ijambo. Mwaramutse namwe bashinga ntari turi kumwe ikiganiro cy'umunsi mugiye kugishikizwa na Frederic Nkurikije. Nkaba nashaka kubamenyesha ko turi kumwe n'abashinga ntahe Innocent Banon. Akaba ari Brussels aho ari kwagira doctorat muri sciences politiques. Turi kumwe na professeur Pacifique Manirakiza. Akaba kandi ari mu murwi w'ishyirahamwe rya Afurika ujejwe wateka kazi na muntu. Turi kumwe kandi na Vital Nshimirimana akaba ari umukuru wa Forsque ishyirahamwe ni muri societe civile mu Burundi. Tukaba turi kumwe kandi na Aimé Saba akaba nawe nyene yari professeur assistant aho ari mu gihugu cya Australie. Akaba kandi ari kwagira doctorat. Bashyira nahe mwese mwaramutse neza.
Mwaramutse
neza. Uyu munsi rero nkuko mu vyumva tugiye kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo cashikirijwe n'amashyirahamwe ya societe civile mu Burundi arimwo Forsque, arimwo Focode, akaba arimwo na Acate Burundi. Ayo mashyirahamwe rero akaba arega leta y'u Burundi ko atacyo yakoze kugira ngo itohoze neza ubwicanyi bwagandaguye bwishe abantu batari bake, kandi hakaba hariho n'ibimenyetso byo byerekana ko abantu bashobora kuba bagandaguye n'inzego za leta. Umushyirahamwe Vital Nshimirimana araduha umuco kuri ibyo bintu mu kanya gatoyi. Ariko haraheze igihe ayo mashyirahamwe rero yandikiye uwo murwi w'ishyirahamwe rya Afurika. Nashaka umajambo make atubwire aho bigeze. Mbega umushyirahamwe Vital Nshimirimana, hari ikintu maze kumva murazi aho ivyo mwasavye biteye gushika?
Ego me nkuko muhejeje kubivuga, amashyirahamwe ashika kuri atanu yo mu Burundi, hamwe n'ishyirahamwe ryitwa Twayorojo ikora mu Swisse, yarandikiye umugwi wa Afurika w'agateka kazi na muntu arega leta y'u Burundi yuko atacyo yakoze mu gihe habayeho ubwicanyi ndengerabutungane bwakoze ku banyagihugu batari bake mu mwaka w'2014. Hanyuma na cyane cyane ubu unye tukaba twashyikirije ibyashyikiye abantu bane. Abo bantu bane cyane cyane nibo twashoboye gutohoza, turaronka ibitekerezo, turaronka inzu zihagije hamwe n'imiryango yabo yaheza yaduha uruhusha yuko twoshoboye Afurika w'agateka kazi na muntu. Rero twarabikoze, hanyuma uwo mugwi warakiriye ivyo birego vyandika kuwa 17 kwa gatandatu, ari naco gituma rero twaciye tuahabona turabiyagira n'abantu ayo mashyirahamwe yashoboye gusa ivyo birego vya leta y'u Burundi twoheje y'uwo mugwi uko bisanzwe vyanditse mu masezerano ya Afurika y'agateka kazi na muntu.
Reka tubaze umushyirahamwe nawe Pacifique Manirakiza ari muri uyu murwi atubwire ukuntu bica bigenda. Turumva ko ubwo butumwa eka ivyasabwe vyashitse aho vyaterezwa gushikanwa mu Shana Pacifique Manirakiza, ubu intambwe ya kabiri izoba ariye?
Urakoze. Iyo uwo mugwishi ujejwe guharanira no gukingira agateka kazi na muntu ku rugero rwa Afurika ronse ibirego nk'ivyo ayo mashyirahamwe y'u Burundi yashikirije, uca ukorana iyo bari mu byo twita session, uca ukorana hanyuma ukiga ibyo birego byashikirijwe ukaraba yuko ari ibirego bijanye n'amategeko ngenderwa ko y'uwo mugwi, cyane cyane no kuraba yuko hariho mu byashikirijwe hariho ifatiro ryerekana yuko agateka kazi na muntu kahohotewe muri ico gihugu citwariwe. Hanyuma ibyo biheze dufashe ingingo yuko tugiye kwiga urwo rubanza, dusha tumenyesha ababurana hama tukamenyesha na leta yitwariwe, tugaca tubasaba yuko bashikiriza imvo amaguma yerekana yuko urwo rubanza rwotekerezwa kubakirirwa mu ntayicese imbere y'iwacu. Aho rero hariho ibisabwa bitari bike ababuranyi bategerezwa kwerekana kugira ngo urwo rubanza rwakirigwe. Ca mbere ni ukwerekana yuko amasentare y'igihugu citwarigwa yamaze kwiga guca hirya no hino ico kibazo, hanyuma binakenewe mbere akaba yaramaze no gukata urubanza. canke hariho ni gihe usanga amasentare y'igihugu yiteze utunyoni nta kore uko ategerezwa uko ategerezwa gukora ico gihe navyo nyene turabiraba tukashatu twemeza yuko amasentare y'igihugu atakoze uko ategerezwa gukora ico gihe tusha twakirubanza yo nekindi kuko ni byinshi mu rwego kamwe ikindi cha kabiri ni byose amwe ndinka bitandatu hariho nikindi nuko ugo rubanza rutegezwa kwa rutigezwe rushingwa imbere yandi masentare mbuza makungu cyangwa imbere y'izindi nzego mbuza makungu
reka dutangure ku cambere tukiri kuri wowe nyine Pacific Manirakiza ni wewe uri muri uyu murwi uzi ukuntu bigenda none ivyo birego mwasanze bifise ifatiro
icambere nashaka gushikiriza abari ko baratwumviriza hamwe nabo dusangiye ikiganiro nuko iyo komisiyo ishashe bari ko bariga ibibazo biraba biraba ibihugu duturukamwo abakomisiyo bava muri ivyo bihugu barataramugwa ngajewe ndamaze gutaramugwa inshuro atari nke mu manza ziraba Burundi canke mu bindi bintu byirigwa bindi bibazo bijanye n'agateka kazi na muntu biraba Burundi ivyo rero jewe sino kugira ngo bigeze hanaha mugabe ico no kugira kuco nuko nibaza yuko abandi bazovyiga muri sesho twimirije izobera mu Rwanda muri mukakaro mu kwezi kuza aho ngira niho bazokwiga barabe yuko ubwo rubanza kwakigwa imbere ya komisiyo ngawe kuko nakubyejewe je bico gihe sinjamwe ico gihe ndataramugwa kandi nikumva zumvikana
birumvikana mushena vitale shimi imana hariho ibintu bisabwa ya mushena he Pacific Manirakiza dushikiye ko kugo rubanza gwa gwamaze kwihwezwa na sentare zo mu gihugu mbega ivyo vyarabaye
kubyerekeye abo bantu bane bose twashikirije imanza twashikirije yuko kuba kuko kubisanzwe iyo umuntu adandaguwe iyo amutoye ikiziga wa mbere ategereza gukurikirana urubanza mu gushyikiriza amanza wa Repubulika niwe ategereza gukora amatohoza ategereza kurindira ngo umunyagihugu yabuze aba ariwe yitwara cyangwa uwo yahohotewe ariko rero niko turaraba izo manza zose nizo bashoboye kwitwarira zarageze ahantu urabona yuko zitariko ziratera imbere abona yuko atashaka yuko bakohoza kugira ngo bamenye koko abakoze ubwicanyi rero ikindi nacyo nuko ayo mategeko aheza akabivuga avuga yuko ategereza gushika koko byabaye kandi ntabari ibintu byumva nk'ibintu usanga bivugwa ku macanke ngo abivuge mu mvugo bitukana canke icyoza ibyo byose twarabyibanze ko igihe cy'ubwicanyi ndengerabutungane byaba havuzwe abantu benshi cyane abantu barenga kuri 30 ariko rero twararabye tugatohoza abo twashoboye kubona ba mbere abo twashoboye gukwiza cyangombwa bikenewe babaye abo bane abandi nabo tugacashobora kuza tukabandanya kugira ngo dushobore nabo nyine icyo
egome mushyanahe Innocent Bano ngo rubanza kwashinzwe mwararukwikiranye mbega mwebwe mu ruvuga kwiki mwihweje n'ibintu byose bishikirijwe n'abashyanahe babiri turi kumwe Pacific Manirakiza tubwiye ukuntu bigenda iyo rubanza rushize mu murwi w'ishyirahamwe rya Afrika ujejwe agateka kazi na muntu eka na Vitara ikaba yatubwiye icyatumye bafata ingingo yo gushikira iyo sentare ngo rubanza mwararukwikiranye mwe mu ruvuga kwiki
murakoze uko ndabivuga ko nuko ubwa mbere ho nokuraba imbo zatumye urwo rubanza rushikirizwa abarushikirije ama bimaze kuvaho nka canza kw'ibyo za Pacifique yavuze byerekeye amategeko ngendegwako iyo umuntu ashikirizwa urwo rubanza ndavye kubya mbere kubwo bwa mbere abashikirije ibyo bintu nibaza ko bisunze amategeko kandi bazi nyene iyo sentare ikora hanyuma ikintu gusa ndavye abo bantu bashikirije urwo rubanza bavuga ngo namashira amashika 5 jeho ndabona ko ari ishyirahamwe rimwe kuko ayo mashyirahamwe yose ari mu ishyirahamwe rimwe kandi arongowe n'umuntu umwe hanyuma icyo cyo gikuru cyane gikuru ni uko bo bafise ibyemezo bashikirije hanyuma leta nayo yagirizwa nayo ikazokwisigura nayo nibaza ko ifise abashobora kuzokwisigura muri ibyo bintu kuko niyo yagirizwa hanyuma ikindi naco cya kabiri kw'ibyo ngendegwako amategeko ngendegwako nkuko Pacifique yabivuze birumvikana mugabo jewe hari ahantu hamwe mbona hari amakenga none ko higeze kuba igihe narigeze kubikurikirana ibintu higeze kuba igihe bakabishikiriza binibe agene na binibe yigeze gusora igitangazo kw'ibyo bintu bya execution extrajudiciaire aho batanga amazina menshi cyane narigeze no kubyandika ko kwanza aho navuga ko binibe yakoresheje inyandiko za prodehas mu gushikiriza ibyo bintu none nkiyo niyo bintambamye ya mbere kuko mu byo bigende ngende mu mategeko ngende gwa aravuga yuko ibyo bintu babyigeze kuba byashikirije ugwego na rumwe nkumuza makungu aho niho nari nshaka gushika mugabo urumva ico ni kimwe mu bindi bisigaye nabyo urumva niza kari leta izokoje sindi leta izomenya ingene yisigura hama ikindi kintu nagerageje gutohoza nuko kurindi kuyandi mategeko ngende gwa ko baravuga yuko mu gushikiriza ibyo birego byose babanza kuraba ko inzira zose z'ubutungane mu gihugu igihugu cyagirizwa zose zakurikijwe mu byukuri jewe ndavye amadosiye mfise na mu byo nakurikiranye ndabona ko ayo madosiye yose ari mu matribinale ngahe Bujumbura ariho iri muri meri nk'iyitwa Audace Diane habona imana iri muri meri ya Bujumbura nk'iyo Jackson Ndikumana iri muri parike generale ngahe Bujumbura hanyuma urya medali ndayishimiye iri mu Rutana hanyuma uyu Jean Claude ndi mu mahoro na iri mu imurande abandi afite n'amadosiye yabo ndabikurikirana nibaza ko ubutungane bw'i Burundi bubandanya bukurikirana ayo madosiye arayakurikirana kandi amatwa nsumira nta na hamwe bigeze abo bagiriza leta y'u Burundi bigeze ababwira babandikira ababwira ku bintu bitari ko bigenda neza rero bitaravuga ngo
ayo madosiye ntashobora kuba amaze igihe kirekire ari bimwe Pacific mande yakiza tubwira ko navyo nyene bavyihweza bakaraba ko sentarizo zishobora kuba zitari ko ziteza utunyone
nibaza ko izi dossier turavya dutangure nko mu 2010 aho byatangura kuvugwa cyane idossier ni nyinshi saba bane bonyene idossier nyinshi barashikirije idossier z'abantu bashika n'amajana 8 d'ailleurs bagiye bandika bavuga ko bagirizwa ibyo birego bya execution extrajudiciaire ikitangaje cyane kubera ari aba bantu bane gusa bakuye muri abantu 800 numva ko hashobora kuba hariho n'izindi mbo nkeka Vitale ashobora kudusigurira icyatumye batora abantu bane muri abo bantu bose babagirizwa ko hari abantu bo muri leta babagerageje kubahohoteza cyangwa bagize ibyo bindi bagirizwa
icyo kibazo turakigaruka ko tukimubaze mu nshinga na Vitale ariko imbere yaho turaza kubaza n'umushinga ntahe Pacifique Mande yakiza atubwire kuri cya kibazo washikiriza ikibazo kivuga ko ugo rubanza kugira ngo gwakirwe rwaciye mu zindi nzego cyane mu yandi masentare mwavuze ko binube yakoresheje amaraporo yashikirijwe na APRODH ivyo turabigaruka ko nashaka ntangura imbaze n'umushinga ntahe Eme Sabana wenyine turi kumwe agira icyo atubwiye ku kuntu yakurikiranye izo manza ikandi biko birashikirizwa muri kigi
akoze ico numva no vuga ni nizo niyumvira bijanye nivyo niga nizo nigisha abanyeshure bari baraba ibihugu biriko birava mu ngwano izo twokwita le pays post conflit numva icambere no vuga nuko uravye amaka aja imbere y'ama sentare nk'iyo ya Union Africaine canke ya Union Européenne canke ya Union des États de l'Amérique Latine nyinshi usanga ari imiryango y'abo bantu ya ica imbere yabo nibo batwara imanza ariko muri ika y'u Burundi atari uno munsi gusa no mu minsi iri kiraza no mu bindi bihugu byinshi sentare nk'irya ndimvira yuko izobandanya ironka nyinshi zivuye mu miryango kuba individu babaye basufra niyo nayima disappearances canke extrajudicial killings ariko muri iki gihe ndimvira yuko no kuvyumva igituma les organisations de la société civile nazo nyene zifata yuko ari imiryango y'abo bantu bitabye Imana
icyo ni kibazo tuhava tugaruka ko tukabaza umushyanahe Vitale Nshimirimana kijanye na cha kibazo umushyanahe Inosa yabaza cimvo nyakuri zatumye babifata ariko imbere yaho nashaka professeur Pacifique Manirakiza murashaka kutubwira niba hari muri procedure hari kintu cyagenze nabi umushyanahe Inosamba no yavuze ivyerekeye raporo binube barakoresheje yakuye muri ayo mashirahamwe ivyo biteko biri n'amateko agenga imanza zishikirizwa muri uyo murwa
oya borumba namwe ko ntashobora
ntashobora kuvuga ngo procedure yagenze neza cyangwa nabi mu rubanza rw'u Burundi izo nabisiguye ariko ari ikibazo nyamukuru kibazo no vuga cha rusangi ino sabano yashikirije ngo marakebwe muri rusangi ntariko ndavuga ibirabwo rubanza kuko ubwo rubanza jewe nti sindikuye kuri ku kugira ico ndavuze ko
birumvikana
bushinga ndahe ino sa yavuze ati ibirego nk'ivyo bizabyarashikirijwe uru rwego rwitwa binibe kwa onu ico nashaka kumumesha nuko igihe navuga yuko mu bisabwa kugira ngo rubanza rwaki gwe hari kwerekana yuko kurubanza rutari imbere yandi masentare hamwe n'izindi nzego mvuza makungu aha nashaka kuvuga cyane cyane inzego zifise amabanga yo gucimanza si inzego za politiki mvuze inzego rero hari inzego atari abasentare mugabo zifise amabanga yo gucimanza ni nk'umugwi umugwi wa ONU ujejwe agateka kazi na muntu hariho n'urwego kuruhara rwa ONU hariho urwego rujejwe kuraba ibibazo bijanywe n'abahohote mu buzima bwabo to bimwe bita torture hamwe n'izindi nzego nk'inzego zijejwe kuraba ibibazo by'abagore n'ibindi izo nzego rero zirafise uburenganzira bwo kwakira imanza hama zigaca urubanza kandi urwo rubanza rukemegwa n'amakungu izo nizo nzego nayo ndavuga ariko nagerageje kwiranda zitandukanye n'amasentara nk'uko mubiza amasentara asanzwe ajya acimanza ku rugero rw'amakungu urumva rero imanza ziri imbere imanza za ibibazo byashikirijwe inzego za politike ibyoye ntibirimo ntibyitwa yuko urwo rubanza ruri imbere y'inzego mpuzamakungu
mugaga Pacifique ndi nsomye ibigenga iyi sentare ikuru nta na hamwe batanga baba explicite mu bintu byo kuvuga ko izo nzego mpuzamakungu zoba ari za politike cyangwa ari byanjye nta na hamwe byanditse banditse nko gusa ko ari inzego mpuzamakungu nta bavuga ko ari za politike cyangwa uradyo nka politike cyangwa nsisenk yugo gwego ndibaza ko ata namwe bigera bavuga ko izo nzego z'impuzamakungu zoba ari bya politike cyangwa ari bya le droit de l'homme gusa cyangwa birabiye nta namwe byanditse ntihenze
yego ivyo vuze kubishikirije ni ko bimeze ariko mu manza umugwi wagiye uraca hirya no hino kuva warashinzwe waramaze gufata ingingo kuri ico kibazo uravuga uti inzego twe tuzoraba ni inzego na masentare bwa mbere hanyuma hakaba nizo nzego zindi ziba zifise uburenganzira bwo guca imanza urumva rero mu mategeko hariho ibintu icyo kwita isoko ry'amategeko hariho ayo mategeko yanditswe mugabo hakabaho na ivyo umuntu yita jurisprudence sinzi ukuntu umuntu yobi imanza zagiye ziracibwa abantu abajije canke aba iyo migwi yinterpreta ayo mategeko abahari
tugaruke kuri cha kibazo cimvo mushya na Vital Shimirimana hari ibazo bibiri byabajijwe ikomeye cyane rwose mbega ni kuki ayo mashyirahamwe ubwa mbere na mbere yishize mu kibanza cy'imiryango yabo bantu ubwa kabiri naho ni kuki mwatoye abo bantu bane mu Burundi ibintu birazwi cyane rwose hari abayibwicanye bubi eka bwarabandanije imyaka itandukanye ni kuki mwatoye abo bantu bane bonyene
itambere cyose nuko muri sanzwe umuryango wabuze bashobora gufashwa n'ishyirahamwe bisabwe yuko iryo shyirahamwe ritegeza kuba rikorera gataka ku mugabane wa Afurika hanyuma ibyo nabyo tukaba tubikwije ayo mashyirahamwe yose arakorera ku mugabane wa Afurika hanyuma nk'uko nari nabivuze ubwa mbere mu mwaka bane bose twari bagize imiryango yabo barabagije baraduha uruhusha baradutuma uretse mu ngingo ifata kibanza twasabye yuko abo bantu boheze bakanakingirwa kugira ngo ejo ntihagire abajya kumwihora ntihagire abajya kubatera ubwoba ntihagire ubusa kubagirira nabi kubera yumvise ko urubanza rwashinzwe gusa icyerekeye nuko ngaho onye mu Burundi yuko amasentare ari gucibwa imanza hari ibimenyetso bikomakomeye twanditse bigaragaza yuko atagushaka kuriho kuko bikwiye yuko idosiye iba yanditswe muri sentare byonye ngo hanyuma umuntu avuge ngo usane buriko burakora ugeze hafi imyaka itatu usanga dosiye yarumuwe, nta muntu n'umwe arabazwa, nta muntu yabuze arahamagarwa ngo abuze ibyo asaba, akamasohozo na makenya ubona yuko yakozwe. Iyo ni ibimenyetso bimwe bimwe twahereye ko mucyatu kugira ngo tujye tuti yagaragara yuko nta butungane buriko burakora.
Umushyira na Vitale Nshimirimana, hariho ishyirahamwe rindi riri muri societe civile risa n'iryiyamiriza ingingo zifatwa cyane cyane n'aya mashyirahamwe yandi twavuze, bakaba bavuga ko kenshi na kenshi ayo mashyirahamwe yoba afise abanyapolitiki ba kera bo bayakoresha. Aho mwebwe mubivuga ko iki?
Icyo ni ikintu gishasha mu Burundi, ni ikintu gishasha mu natangaje mugabo cyoroshye gutahura, ukibonye nk'umuntu yita yuko ari mu ishyirahamwe idaharanira ibyiciro bya politiki, mu mwanya abandi bariko baravuga bati turiko turarenganya, ubundi nawe akavuga ati ahubwo bakubise rwose, kugira ngo uwumve ikirundo acyayumva icyo aba ariko arakorera. Ayo mashyirahamwe ariho, ayo mashyirahamwe yarigaragaje, ayo mashyirahamwe abayafashe mu mugongo barazi bwabo. Icyo kigaragara ni uko ibyo bariko barakora ahubwo bo nyine ataba ari iby'ayo mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki, ahubwo baba bariko bakora bakorera iby'imirimo cyane cyane nk'ababa bari ku butegetsi.
Nika bishoboka Federico nashaka ntango umuco kwica kibazo bitaya kivuze ko ubwambe mu nyishiwe ya mbere ikibazo cyashikijwe na Eme yavuga ati abitwara abategeje kuba ari abahohotewe amwe mu leta victime mu Gifaransa cyangwa imiryango yabo. Nashaka ntango umuco kuri ico kibazo ko ni kibazo nkora mutima kandi ni kibazo ubiravye hariho ubudasa hagati y'umugwi wacu be n'indi migwi tuzi korera hirya no hino muri Amerika ya Epfo be no muri bindi Buraya. Uno mugwi wacu rero ukuntu meze uri amategeko awugenga birarekure ko umuntu wese uwari we wese aba wahohotewe abutahohotewe ishyirahamwe ryari ryo ryose ribishyirahamwe ryemewe imbere y'uwo mugwi bamwe z'amashyamba tukaba afise statut d'observateur canke iridafise statut d'observateur rirafise uburenganzira bwo kwitura uwo mugwi iyo gushikiriza urubanza uwo mugwi ujanye urubanza rujanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu mu gihugu cyacu cyose cyashyize umukono ku masezerano ya Afrika aranga agenga ico gisata. Urumva twebwe rero turatandukanye n'abandi ahandi henshi muri Amerika Latine, ibyo nkuko nabivuze bikaba ari byo byerekana ubudasa buri hagati y'umugwi wacu hamwe n'iyindi migwi ikorera muri Amerika y'Epfo na n'i Buraya. Icyatumye umugwi wacu ufata icyo cyemezo ni uko uravye abanyafrika aho uko bameze, uko imibereho yabo, hariho benshi cyane batazi kuwo mugwi ubaho, hariho benshi batazi yuko bashobora kwitura uwo mugwi, hariho benshi uravye uburyo bwabo bikiniki badashobora kwitura uwo mugwi. Twaze tutire kugira ngo uno mugwi ushobore kuba hafi ya utegerezwa gutunganiriza umuntu ari we wese afise ibyemeza yuko agateka kazi na muntu kwa hohoteye mu gihugu kanaka ashobora kwitura uwo mugwi. Icyo tumusaba gusa ni uko wenyine tutegerezwa kumumenya uwo ari we, tukamenya icyo akora, tukamenya yuko afise atari umuntu umuntu atabaho.
Nyamisaba nashaka jito kumwunganira Nshima yekretima atanze kuko nimvire yuko izo navuze cyane cyane kwa gushaka kuvuga yuko ari mu minsi iri imbere yuko dukwiriye kwitegurira yuko hagiye kubaho amakanka ya menshi aja imbere ya maorganization haja kubera ingorane nyene turiko turacamo ibihugu byose byo muri Afrika izo niyita izo bose bita la crise des états postcoloniaux. Hamikindi nuko kandi numva noha association de la société civile nuko novuga nti kenshi uravye amaka aja imbere y'iyo sentare wovuga uti umuntu yitwa Nshimirimana Yakobo hamwe n'abandi abandi bakaba rero abo bantu bamushigikiye je nimvira yuko ces organisations de la société civile devraient plutôt soutenir ama
aba individuji hama ikintu gikomeye Vitali yashikije ni agateka ka kiyo miryango kabo bantu bafitine abantu babo bishwe cyane bapfuye cyane bata badisparishije nimvira yuko ico ari kibazo gikomeye malheureusement inishu iri kiraboneka mu minsi iri imbere no kuvyitegurira navyo nyene kuvuga yuko umuntu aca ashira amaboko mu mpuzu ariko no kurondera ibindi bikoresho d'autres outils zikenewe kugira abo bantu bagire bakingigwe kuko na des organisations de société civile nazo nyine zifite les mêmes problèmes za protection cyo kimwe n'abo ba individu so abo ba individu nimvira yuko bari bakwiriye kuba imbere hama ayo ma organisation akabaje inyuma
tukiri kuri wenyine mushyana eme saba hariho nk'amakuru twavuze yandi mashirahamwe ariko aravuka asa natavuga rumwe nayo mashirahamwe nyene yandi ya societe civile muribaza mwavuze ikibazo cimvuga ihambaye cyane gose ku bwanyu hari kintu mubona co bagituma ayo mashirahamwe nk'atanu ashikiriza ivyo birego hari habavuga ko bashora kuba bakoreshejwe n'abanyapolitike hariho n'amashirahamwe yababuza amazina abo banyapolitike ivyo n'ibintu muhosha abantu bo hanze bashobora kuba bibaza
très bien je n'imvira yuko ni bya bindi nyene ni byo nyene numva ushikiriza cyane gituma hariho amajwi menshi ayo majwi menshi no kuzitegurira navyo nyene nizo navuze na kare no kwitegurira yuko muri notre société qui est une société post conflit cyane n'izindi washaka nuko nyine atagihugu mu byo vuga cyo muri Afrika kitarimo ingorane washaka ufate nka les îles Seychelles cyane Pinzi nta kintu n'umwenge no vuga ko nta na kimwe ibihugu byose ingorane bifite ingorane yo kutaganira neza kuganira neza urumva hariho abantu bane bakomeye ine no vuga niyo wo kwita les acteurs domestiques les acteurs locaux hamwe na leta yozo ni migubiri umugwi wa gatatu ni la communauté internationale donc mwari ko muravuga DINUB umugwi wa kane ni diaspora donc diaspora umva ni abasohotse ba kumva nyinshi bari hanze n'icerekana yuko hari ingorane no muri deba washaka nuko benshi turiko turavuga ngaha tutaba mu gihugu donc turi abantu bane turiko turavuga ariko batatu bari hanze no kwerekana yuko umva hariho n'abatinya mu Burundi ariko inge tugaruke kuri uyu mugwi wa mbere navuze baba acteurs domestiques alors les acteurs domestiques umva société civile nayo nyene no kuyumva igituma hatashobora kubaho imwe hariho société civile imigwi myinshi kandi n'ibisanzwe ntiyatuza kubaho ijwi rimwe rya société civile no kugerageza abantu bakaganira cyane muri iyo migwi ine kandi no muri iyo migwi yonyene hama no kugerageza rero na leta kandi ikabasosiyalize leta ikabasosiyalize gushika kuri point aho ibona yuko iri en état dans un contexte d'internationalisation donc l'état est internationalisé kubera leta nishobora kubaho idafise imirongo iyifashe canke imigozi iyifashe ishira ku yandi ma leta y'ibindi bihugu na communauté internationale hamwe n'abandi ba acteurs bari inyuma y'igihugu
ndabona kanya katujanye hariho ibintu byinshi mwari kuduha ko umuco mu Channel Pacific nibaza ko nzo batera kamo mu minsi iri imbere tukabandanya iki kibazo n'abashyaka ntari turi kumwe nashaka ndabashimire cyane gose Vital Nshimimana wakoze ku kanya watoye kugira ngo tuganire Pacific Manirakiza nawe wakoze cyane gose emesa ba twa masaha ageze kure hariya muri Australia turagushimiye cyane ku kanya watoye kugira ngo tuganire nawe mushyaka ntari inosambano urakoze cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire mwakoze mwese
Murakoze.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mwakoze mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to Duzangire Jambo on The Voice of America.